Imuva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ifide niyo ngabo abaramutsa. Mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushize amakuru yo hirya no hino ku isi.
Maramutse Fideli, reka tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Amerika Joe Biden nishavugenshi na kantu yasavye ko hashingwa amategeko aziririza gutunga inkoho zirasa abantu benshi mu mwanya muto. Hari nyuma yaho umusore w'imyaka 18 yitwaje inkoho yihaye inkumbi aragandagura abana 18 hari ku ishuri ry'intango muri Leta ya Texas ejo ku munsi wa kabiri. Ishuri ubwo bwicanyi bwabereye ko ryitwa Robe Elementary School mu gisagara cha Uvalde kiri ku birometero 135 mu burengero bw'igisagara cha San Antonio. Perezida Biden yabishikirije ari muri White House ari hagishika avuye muri mu rugendo yari amazemo iminsi 5 muri Aziya. Iminsi ibiri imbere yuko afata ubwo rugendo ku mugabane wa Aziya yari yaragendeye imiryango y'ababuze ababo bishwe mu gitero nk'ico cyabaye kubirabure 10 mu isumiro ry'ibifungurwa hari mu gisagara cha Buffalo ni muri Leta ya New York. Amakuru yatanzwe n'umusenateri w'intara ya Texas yavuze ko yahawe n'igipolisi avuga ko abanyeshuri 18 bishwe hongira ko umwigisha wabo umwe hiyongera ko kandi n'uwo musore yabarashe bose hamwe ni 20 bahasize ubuzima. Perezida Biden yaciye ategeka ko amabendera ya Amerika aduzwa gushika hagati gushika ku munsi wa gatandatu muri Amerika yose mu kwibuka abo bana hamwe n'umwigisha wabo biciye muri ico gitero cyabaye ejo muri Texas. Hano muri Amerika kandi umugabo w'umunya Iraki yariko ararondera ubuhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyemerera ko yari mu mugambi wo kwica wahoze ari perezida wa Amerika George Walter Bush. Ubushikiranganji bw'ubutungane bwa Amerika bwavuze ko uwo mugabo yitwa Shihabe Ahmed Shihabe w'imyaka 52 yiyemereye ko yariko ararondera kwinjiza abandi banya Iraki 4 baciye ku rubibe rwa Mexique kugira bafatanye uyo mugambi. Ibi biri mu birego ibiro by'inyamirama bi FBI byarungitse muri sentare yo kugwego rwa Amerika iri mu gisagara cha Columbus muri Leta ya Ohio. Babiri muri abo batari bwinjire bahoze bakorera iperereza rya Iraki mu gihe abandi bahoze ari abarwanyi mu muhari w'iterabwa wa Leta ya Kiisilamu. Uwo munya Iraki Shihabe yabwiye FBI ko bariko bararondera kwica Bush kuko ngo ari we yategetse gutera Iraki mu 2003 babona kandi ko ari we yatumye hafa abanya Iraki amasinzi kandi n'igihugu gicikamwo ibice. Amakuru ku ntambara yo muri Ukraine, perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yaravuze ko inteko z'Uburusiya zagiye mu buseruko bwa Ukraine ejo ku munsi wa kabiri zihatera amabombe zitumbereye gusambura ibiri muri ico gisagara cyose. Ni mu gihe Uburusiya buvuga ko bugiye gukomeza intambara buvuga ko izomara igihe kirekire n'ico gihugu kibanye. Amezi atatu ararangiye Uburusiya buteye Ukraine, perezida Zelensky aragandariye 1000 by'abasirikare biwe bamaze kuhasiga ubuzima. Yongeye gutera kamo asaba ibihugu vya Buraya ibigwanisho bikomakomeye kuko ngo gufasha Ukraine ari umutaho ukomeye ku mutekano w'isi. Mu Burusiya naho umushikiranganji wo kwivuna abansi yavuze ko Uburusiya bwiteguye kuguma muri intambara burimwe muri Ukraine igihe kirekire. Avuga ko bazobandanya iyi ntambara gushika ibyo biyemeje byose kuzokora babishitseko. Mu ijambo ashikiriza igihugu buri munsi ejo ku munsi wa kabiri, perezida Zelensky yavuze ko muri Donbass byabakomereye cyane kuko Burusiya buriko buratera amabombe mu gisagara cya Severodonetsk n'ibindi bisagara. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko imiliyoni zirenga zitandatu z'abantu zahunze Ukraine, abandi imiliyoni umunani bahungira mu gihugu hagati kuva iyi ntambara itangura haraheze amezi atatu. Kuri iyo ntambara nyine n'Uburusiya n'Ubushinwa ejo kwa kabiri byarakoreye hamwe ibikorwa bya gisirikare mu kugurura indege z'intambara zitwara misile za nuclear. Ibi imyimenyerezo yabereye hejuru y'ibahari y'Ubuyapani hamwe n'ibahari yo mu buseruko bw'Ubushinwa, babikoze mu gihe perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden yari i Tokyo mu gihugu cy'Ubuyapani. Wabaye umwimenyerezo wa gisirikare wa mbere ivyo bihugu bibiri bikoreye hamwe kuva Uburusiya buteye Ukraine. Leta y'Ubuyapani ivuga ko gukorera hamwe ibi bikorwa vya gisirikare atakindi byari bitumbiriye ataragasomborotso, kuko ngo byakozwe bakuru b'ibihugu by'Ubuyapani, Leta Zunze za Amerika, Australia n'Ubuhindi bari mu mubonano kumugwa mukuru w'Ubuyapani. Muri Afrika, ikigo cha ONU kijejwe ifashanyo OCHA kivuga ko ukwiyongera kw'ibitero by'abajihadiste mu burengero bwa Niger kwatumye abata ingo zabo barushiriza kwiyongera kuva mu kwezi kwa mbere. Ikigo OCHA cyaharuye ibitero 136 by'abajihadiste kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka, ugereranije n'ibitero 93 byakozwe mu kiringo nk'iki nyene mu mwaka uheze. Mushikiranganje wa Nigeria wo kwivuna abansi yavuze ko abajeje umutekano bagavye igitero simusiga ku itariki ya 16 y'uku kwezi, bavuga ko cyari gitumbere kwirukana uwo bise umwansi.
Urakoze Aloyce Bigirimana kutushikiza amakuru yo hirya no hino ku isi, amakuru y'umukarere k'ibiyaga binini. Abanyeshuri barenga 400 biteguriye gukora ikibazo cya leta itanga uburenganzira bwo kuja mu gice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye mu ntara ya Ngozi mu Burundi. Abo ni bamwe muri abo banyeshuri. Impunzi zo mu ikambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zihangayikishijwe no kwiyongera kw'ibiciro by'ibicuruzwa ugereranije n'amafaranga angana 195,000 by'amakongomane yo gusumisha zihabwa n'ishyirahamwe rishinzwe ibifungurwa ku isi rya PAM. Izi nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya gato, mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Radio Ijwi rya Amerika, tubandanirize ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Mu Rwanda, umushikiranganji w'umutekano w'imbere mu gihugu Alfred Gasana yagendeye abanyagihugu bo mu karere ka Musanze humvikanye ibisasu bya bombe ku munsi wa mbere. Eric Bagire Ubusa arabaha inkuru y'idonido.
Imbere y'imbaga yari iteraniye mu murenge wa Kinigi wo mu karere ka Musanze, Bwana Alfred Gasana, ministri w'umutekano w'imbere mu gihugu, yabwiye bari bamuteze amatwi mu nteko y'abaturage ko umutekano ari ingenzi kuri bo no ku gihugu. Ministri w'umutekano w'imbere mu gihugu ashingiye ku mateka y'agace yavugiragamo yagarutse ku bisasu byaguye ku butaka bw'u Rwanda muri aka gace bigakomeretsa bamwe bikanabangiriza umusaruro. Bwana Gasana yizeje ko ibyabaye bitazongera ukundi, asaba abaturage kumva batuje. Yabasabye kutagira ikibarangaza ngo kibateshe kwikorera utwabo.
Hirengagije ko ku munsi w'ejo hari ibisasu byaguye aha mu Kinigi, ibindi bigera mu murenge wa Nyange n'ahandi. Ibyo byari buturutse ku butaka bw'ikindi gihugu. Ngira ngo icyo nk'u Rwanda cyakozwe mwaranabikurikiye ku maradiyo, ni ukuvugana n'icyo gihugu mukabereka muti ibi bintu ntibisubire. Kuko aho Abanyarwanda tugeze, twe turangariye iterambere. Hawukwiye kongera kuturangariza mu mutekano mukeya. Ingamba twashizeho mu kubungabunga umutekano wacu zirahari, uruhare rwa buri wese ahangaha rurahari, araruzi. Ntago dushobora kwemererwa ari we wese ko yaduhungabanyiriza umutekano cyangwa ko yakongera gutuma abaturage bacu bakuka umutima.
Mu mbwirwaruhame ye, ministri w'umutekano w'imbere mu gihugu yihanganishije abo bisasu byaturutse ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikabagiraho ingaruka. Bwana Gasana yabaremye agatima ababwira ko ubutegetsi buzababa hafi mu mugambi wo kubarinda gusubira inyuma mu iterambere.
aho byagizeho ingaruka hari umwana w'umukobwa ngira ngo byagizeho ingaruka kurusha abandi hari inzu z'abaturage byangije abo nk'ubuyobozi ni ukubafata mu mugongo ni ukubafasha kugira ngo hatagira usubira inyuma aho yari ageze mu iterambere ariko muri rusange rwose turababwira ko ibi bitari busubire kandi ngira ngo ku rundi ruhande nabo barabibonye ibi ntago biri busubire ibi ntihagira uwo birangaza haho hari ikibazo kindi nta kibazo kindi gihari turebe ibikorwa byacu by'iterambere
kubumvise ubutumwa bwa ministri Gasana bavuga ko byabateye imbaraga zo kuba bashobora kumva batekanye
ni ubutumwa bwiza buduhumuriza kandi butuma dukora dushishikaye kuruta uko twagakoze dufite ibibazo ngo umutekano gwacitse kandi twedusanze twibereye mu mutekano wacu neza nta kibazo twari dufite ikibazo kuko kumva ibintu nka biriya bigutunguye bikakugwirira ufite ikibazo witugira ikibazo ariko iyo umuyobozi aje nka gutya akahumuriza abaturage biba byiza natwe twumva ko umutekano guhagarutse nta kibazo ko turasubira mu mutekano nkuko twari dusanzwe tumeze nta kibazo
ni mu gihe kuri uyu wa mbere ibisasu bikimara kugwa ku butaka bw'u Rwanda abaturage bavuga ko babuze ayo bacira nayo bamira
dufite impungenge kuko wabikoze ntawe tuzi yari wenda aragaruka none sibwo kwa gitimbuye tutaye tutabizi tuzahaganye dufite impungenge rero n'umundi ko tutararyama turasaba ngo baturinde n'umundi baduhagarariye kandi na Yesu atube maso twakijugunye umuntu akaba baye igishwanyu si twabibonye ko ari ikintu bajugunye ico gisasu kigahingagura umuntu
uwo muntu wamubonyeho
ego hari basama rwose ntiyacagagurise
ubwo turabufite none si bari bantu bakatsindwa n'Imana baheriyo ngiyo ndibaza kudutesa umutekano mukeye u Rwanda ko rwubatse amahirwe twageze nuko abayobozi bahise batugeraho abasirikare rwose ngabo z'igihugu zaza zitabara abakomanda bahise baza rwose baduhumure ati muhumure ibi ngibi niterabwoba bari kuza kudutera mwene muhumure muze mu mago muryame
mu ijambo rya ministri Gasana yasabye abaturage gukomeza gutangira amakuru ku gihe ku kintu cyose gishobora guhungabanya umutekano w'igihugu yakuriye nzira ku murima uwo ariwe wese wahirahira mu guhungabanya umutekano
abandi batekereza ko bashobora guhungabanya umutekano w'igihugu ibyo byo rwose izo ni inzozi rwose n'ubifiteho ingingi mira ariko ntekereza ko mwe mwatanga ubuhamya kandi ingamba nimwe mwazifashe
nakwibutsa ko mu gitondo cyo kuwa mbere w'iki cyumweru ariho humvikanye ibisasu byaguye ku butaka bw'u Rwanda mu karere ka Musanze mu mirenge ya Nyange na Kinigi no mu karere ka Burera mu murenge wa Gahunga ibisasu byakomotse ku mirwano yashyamiranije abarwanyi b'umutwe wa Mama 23 n'ingabo za Kongo zifashijwe n'iza Monisco ibisasu bikarenga bikagwa ku butaka bw'u Rwanda byakomerekeje abasivile benshi binangiza umusaruro nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ingabo mu itangazo yashyize hanze akace ko mu majyaruguru y'igihugu kegereye ibirunga kakunze kurangamo ibikorwa bihungabanya umutekano b'abahatuye kuva mu myaka ya za 94 iyo umutekano mu cyuda komotse ku barwanyi b'imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ubukomoka ku bushyamirane bushingiye ku mipaka y'ibihugu byombi aho bagira ubusajwi rya Amerika mu Ruhengeri mu majyaruguru y'u Rwanda
impunzi zo mu ikambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zihangayikishijwe no kwiyongera kw'ibiciro by'ibicuruzwa ugereranije n'amafaranga angana 19,500 n'amajana 5 by'amakongomani yo gusumisha zihabwa n'ishyirahamwe rijejwe ibifungurwa ku isi PAM inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira
mu gihe hirya no hino muri teritwari ya Uvira na Fizi ibiciro by'ibiribwa bikomeje kwiyongera no mu nkambi ya Rusenda ari impunzi zirenga 30,000 nazo ziyamye yuko ibyo biciro byiyongereye cyane ugereranyije n'imyaka ishize Esperance Munezero ni umubyeyi ufite abana 6 arasobanura uko bari kugura bimwe mu bifungurwa bitandukanye n'uko byari bisanzwe bigugwa
ni ukuvuga ngo ikigozi cy'umuceri twashyitse ngaha kiri ku mahera 500,000 mugabo ubudafise 2,000 ntugura ikigozi cy'umuceri ikibazo cy'amavuta twashyitse ngaha ikoroboye y'amavuta ari 3,200 arimwe 100 mugabo ubikoroboye y'amavuta y'amamesa na mahera 300,000 urumve ni ibintu bitubangamiye rwose ikibazo cy'amawoki twashyitse ngaha ku mawoki tugura amawoki 100,200 tugateka mu tuboga uturonse mugabo ubu udafise amahera 500 mu motere zanjye twotoke nturonka kubona cyane cyane ko ibidyo mawoki ubisigaye ku 100,000 twashyitse ngaha ibiharage tubigura 300 mugabo ikigozi ni 10,500 10,800 bivanye n'uko bimeze
Naftali Nahindavi ni impunzi muri village ya 11 mu nkambi ya Rusenda asobanura ko amafaranga pami nka buri impunzi mu guhahisha buri kwezi ari make yugereranyije n'uko ibiciro byifasha ku masoko
kwera bamwe bamwe tumaze kugira ngaha twasenga igigozi cy'umuceri tukigura 500 bona musi kigeze ku 2000 tugiye guharura ufise abana bane batanu ntabwo ushobora gusubisha ibyo 19 ngo amafaranga kumaze iminsi 3 mba ku muntu ashaka gufungura neza ashobora kugaragaza ibyo kujya birimo umunyu birimo amavuta bivanye n'uko atanaho dukuru dukwe ntibyo ushobora kurenga iminsi 3 wafungura 19 ubitaye gangi amafaranga nashobora gutunga umuntu 19 ntibyo ashoboka.
Irankunda John akora umurimo w'igisungusungu mu nkambi ya Rusenda nawe uhamya yuko umushahara bahembwa uwo mukeyo bagiye guhaha bitewe n'uko ibiciro byaduzwe.
Kuva kare twahora duhembwa $30 nuno munsi ntabwo zirigera ziduga. Izo $30 twahora tuguramwo imifuko ibiri y'ubufu, ariko uno munsi turose $30 tuguramwo umufuko umwe w'ubufu wasemure. Hanyuma uno munsi tugeze uno munsi $30 tuzivunja amafaranga 58,000 canke 60,000. Uno munsi $30 tuzikuramwo akafuko kamwe kubufu.
Uku kuzamuka kubicuruzwa bishimangirwa kandi n'abacuruzi bo muri Fizi aho bavuga yuko barangurira ibifungurwa birimo umuceri n'ifu mu gihugu cya Tanzania ibintu byaduze.
Kuko bavuga ko igitoro cabuze muri rusange kuko igitoro kimaze kubura, ibidandazwa byaca bizimba ko abene imiduga n'abene amato babicisha mu Itanganyika byabaye ngombwa ko igitoro kiduga ibeyi n'ababizara bizimbye bigaca bigaragara ko intambara muri Ukraine ariyo iteje ikibazo.
Iki kibazo kiduga cy'ibiciro kandi gishimangirwa n'abahinzi bo mu kibaya cya Rusizi ndetse no muri Mutambara ho muri teritwari ya Fizi aho bavuga yuko ibigori bahinze mu kwezi kwa kabiri byapfuye kubera izuba ryinshi ryavuye. Minisitiri w'ubucuruzi mu ntara ya Kivu y'Epfo Madamu Marie Jeanne Nziharirwa avuga yuko atari muri iyi ntara yonyine ibiciro byaduze ko ahubwo no hirya no hino ku isi hari icyo kibazo. Uyu minisitiri asanga intambara y'Uburusiya na Ukraine nayo yaragize uruhare mu kuzamuka kw'ibiciro. Twavugishije umuvugizi wa SEL muri Congo tumubaza nimba nta bufasha SEL iteganya guheza impunzi muri ibi biciro byaduze. Ntiyafata telefone yacu. Veda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Ijya hirya ariko mata nk'inyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duhibuko
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko birasi bimuhumuruka mana
shofe wenda unashaka kuri uyu wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwetu ni bugo
ndiye bugo
wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa shofe twigende kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Royal.
Mu Burundi abanyeshuri barenga 400 nibo biteguriye gukora ikibazo cha leta gitanga uburenganzira bwo kujya mu gice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye mu ntara ya Ngozi. Inkuru dushikirizwa na Desire Hatongimana.
Ishuri ryisumbuye rya Ecofo Bugorora riri muri komine Mwumba nko ku birometero birenga 200 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi ugana ku ruza Kanyaru rugabura Burundi n'u Rwanda. Kuri iryo shuri imyiteguro y'ikibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kujya mu gisacu cya kabiri cy'amashuri yisumbuye kizuba ku munsi wa mbere igenekezo rya 30 z'ukwezi kwa gatanu igeze kure. Bano banyeshuri babwiye Radio Ijwi rya Amerika kwa ahubwo ikibazo gitevye kuza.
Senda cyateguriye neza kuko nguma ndabyitegurira aho ndi hose nguma ndabyitegurira kandi ndabitora tuguma tugira revizio turaba yuko tuhotera intambwe na tugira tuza tubitora
ko turize cyane rwose yuko tugira bitora kuko ntacyo tutarakora muri byose na revizio turagaragaza.
Turiko turabandanya nyine gusa turiko turaheza nyine tugira revizio y'ibindi byose.
Kayobera Joseph n'umwarimu wo kuri iryo shuri akaba yigisha abanyeshuri umwaka w'icyenda basanzwe bakora icyo kibazo. Nawe nyene aremeza ko kwitegura babimaze mu gihe kandi bigenda neza cyane.
Twe tubyiteguriye neza kuko amaprogramu yose twarayamaze ubu tuko turaraba dukosora ama prevetype kuko ayo twari dusanganywe yo twari twarayamaze tuko turakosora zishasha twaheruka kuronka kandi nazo tuzigejeje kure. Ikintu twagiye turabona ni ku maye private type aho twagiye turasanga inyishu bagiye baraduha zitajanye n'ikibazo baba batubajije cyangwa ugasanga nk'agapfindo bakubajije ingero baguhaye uyikoreye ko ntuzenya ntibotora inyishu nkiyo baba bakubajije aho twagiye turakosora rero tukaca dushyamwo ibijanye kugira turabe ko inyishu ntuza badutoreye ijanye n'ikibazo
uwo mwigisha yamana n'abanyeshuri misi yose amenyesha ko yizeye ko umwimbu uzogenda neza cyane nk'uko bimaze imyaka ibiri bigenda
turabyizeye cyane ko umwimbu uzogenda neza kuko umwanya wose twamanye n'abanyeshuri n'ama evaluation twagiye turatanga abanyeshuri baratweretse yuko ibyo tuko turabigisha babyumva kandi badukurikira ego nubu kabisa turabona yuko ibintu bizogenda neza kuko nubu tuguma turanforsa les apprentissages des élèves muri yo revision tuko turagirisha
iryo shuri gisumbuye rya Bugorora rimaze imyaka ibiri ribijya mbere mu ntara ya Ngozi si shuri riri mu Gisagara aho kesha abantu bibaza ko abana ariho bamenya gusumba handi icariho cy'umuyobozi w'iryo shuri Nyabenda Evariste aratubwira akabijya bakoresha kugira baba ba mbere
akabijya hano ku ishuri ryacu rya Ecofo Bugorora harabe ikiganiro cyagutse hagati y'abavyeyi n'umuyobozi abigisha turabashyira hamwe tukabereka ukungene bategezwa kwitanga kugira ngo tuzoba ba mbere abigisha nabo nk'ubu muri kino gihe turimwo ashika mu gitondo saa moya na 15 bayashitse agacageza mu masaa 9 kuburyo abana baraza banafise n'udufungurwa ntibataha kuburyo n'umwigisha azayiteguye gushika mu masaa 9 kugira ngo ivyigwa bitegure neza bitegure ico kibazo
ico kibazo ca leta kirafise akamaro kanini cyane ku banyeshuri bageze mu mwaka w'icenda abakimenye bacha baje mu gisata cha kabiri cy'amashuri yisumbuye amashuri akabandanya abakiyobewe kenshi barahura n'ibibazo bitandukanye benshi babakiri bato cyane abataronsa aho biga amashuri y'imyuga bacha batahi wabo bakajya mu buzima busanzwe bagakoresha ubumenyi baronse ivyo navyo ntibikunze koroha ariko gituma bavye bama basaba ko amashuri y'imyuga yokongerezwa mu gihugu kandi akaronswa ibikoresho n'abigisha babinonosoye Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Mwana nyakumviriza radio Ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda umwanya w'ikiganiro Amerika nakivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na Thomas Kamirinde
Mwaramutse neza muribuka ko muri Amerika nayo ushize twaganiriye ku cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo mu 1954 kivuga ko ivanguramoko mu mashuri ya Leta rinyuranyije n'itegeko nshinga. Noneho munyemerere uyu munsi turebere hamwe muri make cyane urugamba rwakurikiyeho kugira ngo ivanguramoko rigabanuke mu mashuri. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Muri icyo gihe abirabura bari bafite amashuri yabo yabonyine n'abazungu bikabuko. Aya abazungu ariko niyo yabaga afite ireme ry'uburezi ryo hejuru cyane kurusha y'abirabura. Nyuma y'iteka ry'urukiko rw'ikirenga NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, no kuvuga umuryango uharanira gutera imbere kw'abirabura, yatangiye kwandikisha abana b'abirabura mu mashuri y'abazungu ku bwinshi ifatanyije n'ababyeyi n'abarezi babirabura. Babanje gutoranya mu mashuri yisumbuye abana bari basanzwemo. Bagendeye ku bintu bibiri. Amanota meza yo hejuru kurusha abandi no kuba batajya basiba na rimwe kujya kwiga. Abana babirabura uyu muryango wandikishije bwa mbere na mbere bari 9 ubajyana muri Little Rock Central High School muri Arkansas mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu 1957 bamenyekanye mu mateka ku izina rya The Little Rock Nine. N'abakobwa batandatu barimo uwitwa Elizabeth Eckford n'abahungu batatu barimo uwitwa Ernest Green. Ishuri ryarabanditse koko ariko bagiye gutangira ku itariki ya 4 y'ukwa 9 1957 ntibabashije kwinjira. Guverineri wa Leta ya Arkansas Orval Fabers yategetse igisirikare cya Leta ye Arkansas National Guard kugota ishuri. Yavugaga ko ari mu rwego rwo kubungabunga amahoro. Nyamara abahanga mu by'amategeko n'imibandire hagati y'amoko, abarezi, abanyapolitiki n'abanyamategeko ndetse barimo n'abacamanza bo bemeza ko yabikoze mu rwego rwo kwimakaza ivanguramoko agamije gusa kubuza abana babirabura kwinjira mu kigo cy'ishuri. Aba bana bari babanje gusezerana ko baza guhurira ahantu hamwe kugira ngo binjirane hamwe banyuze mu karembo kamwe k'inyuma. Ku munota wa nyuma ariko barabihinduye bahindura gahunda, ariko Elizabeth Eckford wari ufite imyaka 15 ntiyabimenye. Noneho aragenda, ageze aho basezeranye guhurira arababura. Yagerageje kwinjira mu kigo wenyine, anyura ku irembo rinini ry'ishuri. Yahasanze abasirikare ba Leta n'igico cy'imbaga y'abaturage b'abazungu. Baramushushubikanyije, bamutukagura, bamuciraguraho, basakabaka ko bashobora ndetse kumubamba. Yabashije gusubira imuhira amahoro, ariko yahungabanye cyane. Abanyamakuru babifashe amafoto, anyura mu binyamakuru bitandukanye. Yakubise inkuba mu gihugu cyose. Amwe muri ayo mafoto yahawe igihembo gikomeye cyitiriwe Pulitzer mu 1958. Bimaze kumugeraho, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika David Dwight Eisenhower yahise aca iteka Executive Order numero 10,730 ryo kuri 23 y'ukwacyenda 1957, yinjiza by'agateganyo mu ngabo z'igihugu cyose ingabo za Leta ya Arkansas, Arkansas National Guard, zari zigizwe n'abasirikare 10,000. Bityo abayambuye guverineri ububasha bwose kuri zo, abari we ubwe ku giti cye uzibera umugaba w'ikirenga. Yoherejeyo kandi n'abandi basirikare 1,000 binyongera bari basanzwe mu ngabo z'igihugu cyose. Bose nk'umutwe w'ingabo umwe rukumbi yabategetse kubungabunga amahoro n'umudendezo wa rubanda no guherekeza, kurinda no kurengera abanyeshuri babirabura bose mu mashuri y'abazungu muri Leta ya Arkansas. Byatumye rero abana babirabura batangira kwiga kandi biga neza. Ernest Green aba uwa mbere na mbere watsindiye impamyabumenyi ku itariki ya 27/5/1958 muri Little Rock Central High School. Ijwi rya Amerika. Guca ivangura moko mu mashuri byatangiriye muri ya Little Rock Central High School byaje gukwira igihugu cyose buhoro buhoro, nubwo abahanga bemeza ko n'ubu ngubu ivangura rikiriho mu mashuri. Abirabura 9 biswe The Little Rock 9 barize, baraminuza, bakora n'imirimbo itandukanye. Bose kandi baje kuba impirimbanyi z'urugamba rwo kurandura ivangura moko n'ubusumbane hagati y'amoko. Bamwe muri bo ubu bitabye Imana, ariko abandi baracyariho. Elizabeth Eckford araho, afite imyaka 80 y'amavuko, afite impamyabumenyi yo hejuru BA mu by'amategeko, yigiye muri kaminuza yitwa Central State yo muri Leta ya Ohio mu burengerazuba bwo hagati bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yanditse n'igitabo The Worst First Day, bishatse nko kuvuga ngo umunsi mubi kurusha iyindi wa mbere. Avugamo ibyamubayeho ajya gutangira muri Little Rock Central High School n'urugamba rwo guca ivangura moko mu mashuri. Ernest Green na waraho, na afite imyaka 80 y'amavuko, afite impamyabumenyi zo hejuru 2 BA na MA mu by'imibanire y'abantu sociology mu Gifaransa, yigiye muri kaminuza ya Leta ya Michigan, Michigan State University, naho mu burengerazuba bwo hagati bwa Amerika. Yigeze kandi kuba minisitiri wungirije w'umurimo kuva mu 1977 kugera mu 1981 muri guverinoma ya President Jimmy Carter. Hagati aho mu 1976 urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwaciye irindi teka ruvuga ko n'amashuri yigenga yanga kwakira abirabura n'abandi baturage batari abazungu anyuranyije n'amategeko. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Nshuti mwarimu, duteze amatwi ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika yabateguriye kuri iyi saha ahantu ho bigarukiye. Tubashimiye rero kuba mwahisemo gukurikirana radio yanyu. Bakoze kandi bagenzi banje bose bagize uruhara muri ibi biganiro, byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Dieudonné Cyubahiro niwe yashize hamwe amajwi. kuri mikro mwari kumwe nanje Fideni Yongabo tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muherereye hose.